aujourd'hui sur VOA Afrique.
Hii ni Radio Jui ya Amerika. Radio Jui ya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda. Muri beneza nshimiye duteramanye muri kumwe na Frederic Unikije. Murundi twumvikane ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM jana kane n'imici bitatu i Jui ya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kwisaha. Mu Burundi umukuru mugambwe CNL utavuga rumwe n'ubutegetsi avuga ko mugambwe wiwe urabuzwa.
Mu gihe imbwirizwa shingiro yemeye imigambwe myinshi, akaba imbwirizwa rigenga imigambwe, birateye isoni kuba hari abantu bafite ingendo yo kutihanganira abo badasangiye umugambwe.
Uyo ni Agaton Rwasa, umukuru mugambwe CNL. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Fitr, inyuma y'ukwezi gutakatifu kwa Ramadhani. Uwo munsi wahimbajwe no mu Burundi no mu Rwanda. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi za ko azohiganwa amatora y'umukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri. Igisirikare cy'Uburusiya cyemeje amakuru avuga ko indege yacu y'ingwano yarashe ikibombe mu gisagara cya Belgorod ku butaka bw'Uburusiya, kivuga ko izabaye ari impanuka. Abantu babiri bakomerekeye mu gihe abatuye muri icyo gisagara batekewe n'ubwoba. Amakuru hamwe n'ayandi yose twateguriye ni mu kanya ntihagira umuja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi za ko azokwitoza amatora mukuru w'igihugu ku nshuro yiwe igira kabiri. Ni inkuru dushikirizwa n'umugenzi wacu Thomas Kamilene.
Abantu batandukanye begereye Perezida Biden bya hafi batangarije ibigo ntaramakuru n'ibinyamakuru binyuranye ko ashobora kuzabivuga ku mugaragaro ku wa kabiri tariki ya 25 y'uku kwezi. Mu by'ukuri ntibyari ibanga cyane. Yavuze kenshi ko ashaka kongera kwiyamamaza. Ariko abajyanama be basobanura ko yabonaga atari ngombwa kwihutira kubyerura bya nyabyo ku mugaragaro kubera ko atigeze ashidikanya ko ishyaka rye ry'abademokrate ari we rizagira kandida waryo. Joe Biden afite imyaka 80 y'amavuko. Niwe perezida wa Amerika wa mbere mu mateka ukuze gutya. Abasesenguzi mu bya politiki bavuga ko bishobora gutera impungenge abayoboke be, bibaza niba azabasha gutegeka uko bikwiye naramuka yongeye gutorwa. Ariko we akunda kuvuga ko nta kibazo gihari. Ahubwo abajyanama be bashyira imbere ibikorwa bye bemeza ko bizamuhesha amanota. Mu myaka ibiri ya mbere y'iyi manda ye yashoboye gutoresha mu nteko ishinga amategeko amategeko ashyiraho ingengo z'imari nini cyane zo gusana no kubaka ibikorwa remezo, zo gushora mu ikoranabuhanga no guhanga ibishyashya n'ihindagurika ry'ibihe.
Muri Sudani umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushyigikira umugambi wo gutunganya leta irongowe n'abasivile, ingingo isa na kigoro kiwe ko kurondera gushyigikirwa n'amakungu. Idonido kuri inkuru na Fidel Nyongabo.
General Abdel Fattah Burhan yaritangaje inyuma y'iminsi igihugu kimaze mu ngwano ikomeye hagati y'inteko ziwe n'umugwi ukomeye w'abagwanyi biyongoye kuri leta, ingwano yatumye abantu batakaza icyizere kukiringo fata kibanza kizoshikana ico gihugu kuri demokrasi. Mwijambo yashikirije kuva ingwano itanguye muri Sudani haraheze hafi indwi imwe, General Abdel Fattah Burhan yemeye ko igisirikare ciwe kizotsinda urugamba kandi azokora ibishobotse byose kugira ngo igihugu kibandanye mu mahoro ikiringo fata kibanza kizoshikana igihugu kuri demokrasi. Yamara ku Banyasudani batari bake vyatangajwe na Burhan ntibigira ifatiro amezi 18 nyuma yuko yifatanije n'inteko z'uwo bariko baragwana muri iki gihe bafata ubutegetsi muri kudeta yigijeyo abaharanira demokrasi muri Sudani. Ivyo Burhan yatangaje vyabaye ku munsi w'akaruhuko wa Eid al-Fitr urangiza ikiringo c'ukwezi kw'Ramazani ku Bayisilamu. Burhan yatangaje ko leta yiwe yishimiye kuzotsinda urugamba barimwo kubera inguvu zabo. Yavuze ko bazokubahiriza umutekano n'ubumwe bw'igihugu. Abanyasudani ntibahimbaje umunsi mukuru w'Ramazani muri Sudani mu munezero mugihe inkoho zumvikanye ku mugwa mukuru Khartoum. Aho kuvyukira mu munezero wo kuja mu bisabisho, bavyiwe n'ingwana ikomeye hagati y'inteko za General Abdel Fattah Burhan n'abagwanyi ba General Mohamed Hamdan Dagalo.
Urakoze Fidele. Urubuga rwa Twitter rwatse akamyitso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyesha makuru abanyapolitike, abahinga muziki mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye. Ibindi kuri inkuru na mugenzi wacu Diane Ninazwe.
Akamenyetso gasa n'ubururu urubuga rwa Twitter rwatse abantu baharurwa mu bihumbi n'ibigo bitandukanye kahora kifashishwa mu kwerekana ko urubuga kanaka ari nyakuri kandi gwizewe. Abaharurwa mu bihumbi bagatakaje inyuma yaho Elon Musk nyene Twitter afashe ingingo yuko uzokaguma na wese ku kwezi ku kwezi azuzarariha amadolari 8 amashahamwe yipfuza kukagira akariha amadolari 1000 ku nshuro ya mbere akigasaba yamara kukaronka akazozarariha amadolari 50 ku kwezi kugira ngo akagumane. Bamwe mu bamaze gutakaza ko kamenyetso barimo umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francisco, Donald Trump yahoze ari president wa Amerika, Hillary Clinton yigeze kuzejeshwa amabanga atandukanye muri leta ya Amerika, ibiro vya president wa Republika ya Demokarasi ya Congo n'uwa Tanzania, umuririmvyi Beyoncé, abakinyi barimo Cristiano Ronaldo hamwe n'amashamwe mpuzamakungu arimo Human Rights Watch n'ayandi. Ku ruhande rw'imenyesha makuru mu vyatakaje ako kamenyetso harimo mpuzamakungu nk'Ijwi rya Amerika mu bisata vyayo bitandukanye n'amenyesha makuru bayo barimo abo mu Kirundi n'Ikinyarwanda na BBC y'Abongereza. Itorokanizo ry'amakuru y'Abanyamerika AP mu mpfunyapfunyo rigatangaza ko kugera ejo kuwa kane ibice 5% vy'abahora bafise akamenyetso k'ubururu kuri Twitter aribo bonyene bari bamaze kwemera kuriha kugira ngo bakagumane.
Urakoze Diana. Igisirikare c'Uburusiya cemeje ko indege ya ingwano yarashe kibombe mu gisagara ca Belgorod ku butaka bw'Uburusiya, kivuga ko uwaye zabaye ku mpanuka. Abantu babiri bahakomerekeye mu gihe abatuye muri ico gisagara batekewe n'ubwoba. N'inkuru tugiye gushikirizwa n'umugenzi wacu Fidele Niyongabo.
Iyo bombe yaturikiye mu gisagara ca Belgorod mu ijoro ryaje kuwa kane yari ikomeye cyane kurusha amabombe yatewe muri ico gisagara. Imbere yaho ababonye ivyabaye batangaje ko inguvu z'iyo bombe zatumye inyubako z'amagorofa ziri hafi yaho yaturikiye zinyiganga, amadirisha yazo aramenagurika. Iyo bombe yasize ikinogo c'imetero 20 mu bwaguke mw'ibarabara rikirikujwe n'inyubako z'amagorofa, yononye imodoka zitari nke. Hafi y'isaha imwe inyuma yaho ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwaciye butangaza ko iyo bombe yakorewe n'imwe mu ndege z'ingwano z'ico gihugu Sukhoi 34 ku mpanuka. Tabirengaho bwo bushikiranganji bwatangaje. Yamara abahinga b'abasirikare bavuze ko iyo bombe ishobora kuba yapima ibiro 500. Belgorod n'igisagara kirimwo abantu 340, kiri ku birometero 40 mu buseruko bw'urubibe hagati y'Uburusiya na Ukraine. Ico gisagara caragerambiwe n'ibitero vy'indege zitagira abadereva bita drone mu kiringo Uburusiya bumaze bukora ibitero muri Ukraine. Abategetsi b'Uburusiya bagirije igisirikare ca Ukraine ku bitero vyabaye imbere yaho. Ibitero Ukraine yirinze kwemanga ku mugaragaro ko ariyo yabikoze.
Turashimiye bagenzi bacu badushije aya makuru avugwa hirya no hino ku isi. Aya makuru kandi yose mushora kuyasanga kuri website wa Kaburungu radio yacu VOA Kaburungu.com. Adresi yacu ya YouTube, Instagram na Facebook ni VOA radio yacu. Mukanya turakwitira mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Kuri uyu wa gatanu niho abayisilamu bose ku isi bahimbaje umunsi mukuru wa Eid al-Fitr inyuma y'ukwezi utagatifu kwa Ramadhan. Naho ubuzima bwazinze mu ntara ya Makamba mu Burundi ntibyabuje ko abayisilamu bahimbaza umunsi mukuru wo gusozera amafungo meranda. Ababishoboye baregeranije ibifungurwa bafashisha abantu nikora kugira ngo nabo nyine baronke ibyo bafungura. Inkuru y'Ijwi ry'Amerika yateguye ifashije abakunzi bayo tuyisomerwa na Thierry Yves Dashimi.
Abone bayisilamu bo ku mugwa mukuru wa Makamba kuri uyu wa 21 ndamukiza bari mu gisabisho cyo gushimira Imana yabashoboje kurangiza amafungo meranda. Bari bakoraniye ku ibarabara rya kabiri mu gatondo muri quartier Swahili isanzwe gwiriyemo abayisilamu. Muri ico kibanza abakenyezi bari bicaye inyuma y'abagabo kandi batandukanijwe n'urugo guduti. Bari bambaye amakanzu ariko bigaragara ko benshi muri abo atari mashasha nk'uko bimenyerewe. Uciye mu isoko ya Makamba abadandaza impuzu n'ibifungurwa bakubwira ko batashorewe nk'uko bari babimenyereye. Abacuruza muri iyo soko baremera ko hari ubukene bikagora kuronka uburyo bwo kwambika no gusuma iby'umunsi mukuru. Abo bavuga cyane cyane umuceri ugeze ku 4,700 by'amarundi, akanyama nako nyene kugasuma si bya bose kuko gateye ku 10,000 ikiro. N'ibifungurwa tomate n'ibiharage birazimbye. Abayisilamu bishuye Ijwi rya Amerika ko bitoroshe kunezereza umuryango muri no minsi ariko n'ugushira imbere urukundo. Uyu ni bagabo barabona Amadi.
Muri iki gihe turimo urabona ivyambagwa vyaraduze igiciro, bifungwa vyaraduze igiciro, mugabo naho vyaduze igiciro muri vya binini ukufise ufise nyine vyukura mugira ngo ubureke ni uko Imana yugutije mana yanje n'ukuri je mu vyo ndarinsanze mfise ndemeye naho bizimbye ndabitanye.
Ariko abayisilamu bakemeza ko kubera umutima wo gufashanya bose bagira umunsi mukuru.
Mu gufungura umunsi ubwa mbere na mbere guha abatishoboye barashobora kuronka nk'imfungwa z'umunsi ifate kujya ku muceri kw'inyama.
Urongoye abavuga butumwa b'abayisilamu mu ntara ya Makamba Mubaraka nta kuwundi na wati twarabyiteguriye.
Uyu munsi nk'uko twabiteguye hari indya umuceri ibiharage ifu iki bacho batangura rero gushira ku rutonde abo baza gufasha.
Abayisilamu bo ku mugwa mukuru wa Makamba baremeza ko amafungo yagenze neza. Uyu twahuriye mu masengesho yo mu gitondo cy'uyu wa 21 ndamukiza.
Twakurangije neza cyane mu mutekano ntangere bararyohewe barabanye neza n'imiryango
kandi yahigiye byinshi.
Kwezi kwiranda kwa Ramazani kwigisha ibintu byinshi cyane mu Isilamu. Turamwigisha gufasha kubana n'abantu neza n'amasengesho adacika buri mwanya.
Mugenzi we Ndikumana Mosi na wati nahagaritse byinshi bibi.
Kwampaye gutahura Imana icaricyo kuko nahivye byinshi ari nsanzwe mfata ku mwanya ku mwanya. Cyigwa cyampaye ikindi nuko jya mabi yose nasanze nakora nasanze yuko noca ndabihagarika burundu.
Muri ico gisabisho kirangiza amafungo meranda y'abayisilamu Imakamba umuvuga butumwa Mubaraka nta kuwundi yagarutse kubahuza imibiri basangiye ibitsina. Ati Korowan nyeranda nshigiki iyo nyifato kandi Imana yarahanye igisagara cha Sodoma na Gomora kubera ico caha. Reveriano Ndikuriyo arongoye umugambwe CNDD-FDD mu Burundi yashigikiye iyo nyigisho.
Ntabwo wasigura ingene abantu bigisha abantu kurongorana bagaho ku bagabo kandi bazi nabo nyine ko batavuye ku bagabo ku bandi none baje ku isi gute ko dufite ingene tuza ku isi twese.
Umukuru w'umugambwe CNDD-FDD yanasabye abayisilamu kwihinumbero mu bijanye n'iterambere kuko nka quartier Swahili yo ku mugwa mukuru wa Makamba ikiri inyuma urabye cane cane mu bijanye n'inyuma kwa ziyigize.
Kugira imbuno twagikaruka cyane kugira ihangiro umujyango wose wiha umuntu wese ihangiro umwana kihangiro papa jewe washwe mu ishuri nzurangiza ntadubuye ihangiro giye.
Priva Manirakiza abana n'abayisilamu arashima inyifato y'aba bayisilamu mu gihe cy'amafungo.
ingeso z'abayisilamu mu gihe cy'amafungo zirigisha abantu kwicisha bugufi cyane rwose imbere y'Imana,
ariko iyo bafunguruye hari bamwe baca basubira muri bimwe bahoramwo bitari byiza.
Ariko nk'ubu bafunguruye muri bamwe bya bindi bahora bakora cyaba bibandanya inzoga ibiki gushwana.
Nta kuwundi Mubaraka umuvugabutumwa ahanura abayisilamu kubandanya ingeso nziza baba berekanye mu gihe cy'amafungo.
Ingendo nuko abantu bo kwigenza neza nk'uko bigenjeje mu kwezi kwa Ramadhan.
Ku mugwa mukuru wa Makamba abayisilamu bafungurura mu mice ibiri. Kuri uyu wa 21 Ndamukiza hafunguruye abahabiya, abasuni nabo bategekanya kurangiza amafungo kuri uyu wa 22.
Turagushimiye Tiarive n'abakunzi b'iradiyo ijwi ry'Amerika. Tukivuga kandi ku Burundi, umukuru w'umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutetsi avuga ko umugambwe wiwe urabuzwa. Agatondo Rwasa anagiriza zimwe mu ndongozi z'umugambwe uri ku butetsi CNDD-FDD gushikiriza amajambo abiba urwanko. Umushikiranganji w'intore hagati mu Burundi ajejwe ibikorwa by'imigambwe avuga ko umugambwe utaburabuzwa. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Eloge Willy Kaneza.
Haiza mezi ya wakui migambwe mawurundi wa gendela wanyuanyi muunara zitanduka nyugila wa sigurile ukuwa zose lukirugwa mmatora yu mwaka uimbili na minongibili na gatanu ya wa shinga mateka kuveli nari chogihe zizova kwe chuminu munani zija kuri zitanu. Umugambwe senere utavuga mwenu kutegetsi ya kawaliwa wakuri kie sende devdede uliku kutegetsi mkiwanza chakabili mmatora yu mbili na minongibili ni watanzwe. Agatongo wa saurongo yeniwe isidu kila kuja kusiguri ya wanyuanyi iminduka kubijanye ni tunga ni walishasha. Aiko mkua hivu zehae luki gitega kumuruwa mkua politike kuitariki ya chumi na gata andatu wazwa ninge ndo yokuti hanga nila imazigi heibo nekeza.
Mwajihe imbiriz wa shingiro yemeli migamge mnyishi. Akawa imbiriz wa ligengi migamge mirate jisoni kuwa alaba nwafisi nge ndo yokuti hanga nila awa watasanji umugamge. Senelu umugamge wemewe na matijiku. Mwotu londi lako wajiri teka. Harimo nao watu samburi na mapirimanazi. Harimo nao watu pungi lusa. Kukubuka avo, bari mubucha batanzu garibu.
Mushikanganji ya jedu nuhuwa rewa gati ya vugako, ata mugamge urabuzwa. Makteni teresi ya risi guye, mugigani ilo ya hara menyesha makurukuri wa gata tu, kumuruwa mkuru utunzi Bujumbura.
Kibazo kiki wago, basha wakisuka kumushikiranga. Mutu kwa waburabu, mungu watu veshe. Kaina wina wame kutu kwa waburabu.
Makura nilo yu mugambwe senere na mukewa wa umukuru sende devdede uraserukirwa gusa mwumvi kanosikirenga.
Mwundi ya nyakuru wa mwazarechi mugambwe ni kubutejizi na mitu mbili. Mugende mungiri ni mwunyama wanga mkuru mugambwe wanyo. Ni ya mashaka kukura politiche na azani migambi. Sija mfuko mvijukuri na mwumba na hijano hino. Chiwenu mfazi ni hiraka hino. Kuneze kwa yuko abarundi bagore mu buhungiro ufise ubutegetsi na kaga reka kuzamara kina ku mvyimba abantu barahunze biramaze nibisigura kwa ibigwari nibisigura yuko ari ibijora siko biri.
Mushikanganje niteretse yarazi kwa ni mvugo zikomeretsanya ahamagara abanyepolitike kuzirinda
ni hakurya umva abantu bagirwa baracuku bari bamaze imizi numva menga baracukura na kumukunze munyamugambwe agiye kugirisha inama ibi yabeshe cyangwa yababa navuga imigabo n'imigambi ntavuga abantu uko ibyo bizagaruka bikaza guteza ingorane ubuzima bw'igihugu ubututse nawe ashashaka kugumira nk'ukwiho tugasanga bene igihugu hakubaka turiho turabasambura.
Umukuru w'umugambwe senere mu biganiro yaremesha anagaruka akenshi ku kibazo cy'ubukene bukomeye buhari muri kino kiringo.
Abarundi dusa n'abari mu mayira abiri bumvirije hirya no hino mu gihugu abantu bose agatimani kanama uwo muhuye wese aboroga avuga ati ubukene 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 mugabo kandi rero iby'urundi bigatangaza imiliyoni n'imiliyoni z'abarundi ziko zirarira ubukene uza bumva abandi bategetsi nabo bavuga ko ata bukene buhari ibiciro bikaduga uko twese tubona biduga abatware ngo nta ngorane.
Ibi rwasa ntabihuriza ko na president Evariste Ndayishimiye na gato aha yikaganira n'abanyagihugu bo mu ntara ya Cyankuzo mu buseruko.
Umuntu akakubwira ukaza wumva ariko avuga kuri radio ntuze abwira umwe n'igihugu w'imishiha ngurumva ngo bukaze buratwishe ngo turapfuye n'inzago kuko bo nta munya mushiha ngo aronka amadolari ngo amajanane na 25 ku mwaka ngo yapfuye rero ariko umuntu uvuga icyo kicyo cyo katuze ngo w'icenda juru ngo urabona ngo umwaka uhera ngo atayose amadolari ngo amajanane na 25 ngo arapfuye n'inzara ngo arapfuye yicara i Bujumbura w'icenda juru aya madara akoresheje abantu kubera babaye ibigugu kubera ya shetani yo daimoni bacabashaka ubugugu bwa babadukize
abandi benegihugu umuntu azoza kubwira ko umukene kandi uzi yuko wewe utunze urazombira uti toka shetani
amatohoza y'amashyirahamwe mpuzamakungu n'ay'abarundi arakunda kwerekana ko abanywanyi b'umugambo senere bakorerwa amabatandukanye ari mu bwicanyi ukomerezwa igufa ugufungirwa ubusa ukwangazwa ukubagurwa n'ibindi akatari gake abategetsi b'Uburundi basiguye ko atabantu bakorerwa mari kubera atavuganwa n'ubutegetsi kandi ko abayakora bakurikiranwa n'inzego zibijejwe eroje uri kaneza juri y'Amerika
urakoze eloge ikiringo cy'amezi atandatu cyahawe ingabo z'umuryango wa Afrika w'ubuseruko ya se ziri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarangiye ku itariki ya 19 y'uko kwezi muri icyo gihugu benshi ntibavuga rumwe ku butumwa bw'izo ngabo inkuru twateguriwe n'umenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Jimmy Shukran.
Amezi atandatu arihiritse ingabo z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba yase zemerewe kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo mu ntara za Kivu ya ruguru na Ituri zivugwa mu mutekano mucyo uterwa n'imitwe yitwaje intwari irwanya leta. Izi ngabo zoherejwe muri Kongo mu gufasha kugarura amahoro n'umutekano mu duce tumaze iminsi twibasiwe n'intambara. Byari biteganyijwe ko nyuma y'amezi atandatu aribwo manda ya mbere y'ingabo za yase zabirangiye ariko bigashoboka ko icyo gihe gishobora kongerwa. Abahagarariye imiryango na za societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru ntibavuga rumwe kuri iyi manda. Hari abifuza ko izi ngabo ziva muri Congo barimo John Banyene Baringene, umuyobozi uhagarariye societe civile mu ntara ya Kivu ya ruguru yose. Uyavuga ko kugeza ubu abaturage bo mu burasirazuba bataramenya impamvu ingabo za EAC ziri muri Congo.
Twebwe ntabwo turamenye iki ingabo za EAC zaje gukora muri Kongo, cyane cyane mu burasirazuba. Ubu ngubu Perezida Felix Tshisekedi ndetse na guverinema ye bagakwiye kubyira abaturage mu by'ukuri iki ingabo za Kenya, Uganda, Sudani y'Epfo ndetse n'ahandi zaje gukora hano. Kwa mezi atandatu ashize ntacyo tubona cyagezweho, ahubwo M23 irakomeza gufata uduce twinshi. Ikibabaje kurushaho ni ukubona ukuntu M23 ikomeje gukora ibyo ngibyo itewe inkunga n'u Rwanda kandi EAC nayo ibirebera.
Ku bwa Gentil Karabuka, umwe mu bayobozi ba societe civile mu teritwari ya Rucuru, we abona ko nta tandukaniro riri hagati y'ingabo za EAC n'iz'umuryango w'abibumbye MONUSCO.
Icyo MONUSCO yarakoze nicyo ngabo za EAC zaraje gukora. Turiya yuko barimo bazungura tu barimo bapica amafoto bagakora n'ibyaye n'ibyaye kandi no mu karere ko batuyemo akarere ko M23 zivuga ko zavuyemo ntacyo ntacyo tubona ko bakoreye abaturage. Ako tukaba dushaka yuko igouvernement ya Congo itubwira twe abaturage EAC yaraje kutumarira iki kubera na n'ubu ntacyo turareba icyo batumariye. EAC yashaka yuko yasubira iwabo. Ingabo zacu za Congo ndabwo zananirwa gukubita ya M23.
Ku rundi ruhande hari abasangiza ingabo zikwiye guhabwa amahirwe kugira ngo zigere ku ntego yazizanye muri Congo. Aba barimo Rudakubona Clement, uyoboye ishyirahamwe ry'abasore baharanira impinduka mu mahoro n'umutekano mu teritwari ya Masisi.
Nibura turabishima ho gatoya kuba abayase bari hano, kuko hano hari Abarundi. Impamvu twabishima ho gato ni uko nko mu bice bya Mushaki bavanyeho amabariye, ugasanga nabyo biri kudufasha abantu babo bisanzwe rugo abari gato ariko abanayisanzura. Kuba ko tubanye n'amayase bidushimishije cyane kushoboka ko twakabanye n'aba bateroriste n'amarama parti rebellion.
Nyuma yo kumva ikizi impande zombi zivuga ku butumwa bw'ingabo za EAC, ijwi rya Amerika ryavuganye na Bwana Luanda Batukezanga Francois, wigisha ibijyanye na diplomasi, imibanire mpuzamahanga n'umutekano muri kaminuza yigenga y'ibiyaga bigari ULPGL, Université Libre des Pays des Grands Lacs mu rurimi rw'Igifaransa no mu mujyi wa Goma. Twamubajije uko wabona iki kibazo. Manda ya EAC irimo kurangira nibyo, kandi imitwe irwanya leta ya Kongo iracyahari ntaho yagiye, ariko ntabwo byari bikwiye kwabaho kwigaragambya ndetse no gushyira amatangazo ahagaragara avuga ko abaturage badashaka kubona ingabo za EAC tena mu burasirazuba bwa Kongo. Oya, leta ya Kongo iracyakeneye ubufasha bwa gisirikare buturutse hanze, kandi ibyo byagakwiye gukorwa n'ingabo za EAC. Ntekereza ko yuko ubu ngubu twari dukwiye kuzira amahirwe kwebwe n'abakongomani bose, izo ngabo zigakora akazi kazo muri manda ya kabiri. Ariko ntibikuraho kwemeza yuko koko ko manda ya EAC ya mbere
C'est pourquoi je critiquais peut-être le résultat vraiment est négatif.
hagati aho hani goma kuri wa gatanu hari hataganyijwe inama y'abakuru b'ingabo b'ibihugu bya yase ariko irasubikwa nta mpamvu y'irisubikwa yatangajwe kugeza ubu haba leta ya Kinshasa cyangwa ubuyobozi bw'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba ntacyo baratangaza kuri mandi kurikira ya yase Jimmy Shukrani bakomera ijwi rya Amerika igoma
Tuibute nchuti mwese kwa mwini kwa mwanda nyakumviza iradio mwishwi ya Amerika do kubitile Muganda. Aho ineguru ite koryo kurwanya abakundana basangibitsina ya swijwe munama shinga mateka kugira ngo yongere kwihwezwa ivyo vya kuriki inama. Yahuje prezida Yoweri Museveni n'abagize inama shinga mateka umugambwe uri ku butegetsi. Ni inkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ya Amerika Ignatius Bahizi ari muri Uganda.
Perezida Museveni ntabwo yashize umukono ku mushinga w'itegeko rirwanya abakundana bahuje igitsina nk'uko byari byitezwe nubwo umushinga w'itegeko watowe n'abadepute barenga 95% kw'ijana b'amashaka yose. Itegeko nshinga riteganya ko perezida agomba gusinya umushinga w'itegeko mu gihe kitarenze iminsi 30 umaze gutorwa n'inteko ishinga amategeko. Iyo minsi yarangiye kuri uyu wa gatanu. Nubwo atashyizeho umukono, Perezida Museveni yashimiye abadepite kuba baratoye umushinga w'itegeko yise intambwe y'ubutwari yo guhagurukira kurwanya inyungu z'abakoloni. Ati Burayi bwarazimiye kandi bashaka ko natwe twazimira nkabo. Kugira ngo turwane tugomba gukunda igihugu. Tubaye abo kwikunda no gukunda ibyo tutavunikiye ntidushobora kurwana kandi aho twaba duhindutse indaya kuko dutinya kwigomwa. Abashaka ubuzima bworoshye bitabagoye bahinduka indaya kandi nibyo abanyaburayi bashaka ko tuba gukora ibyo tudashaka gukora kuko dushaka amafaranga ibyo tugomba kubyanga tugashira imbere inyungu z'igihugu.
Do what we don't believe in because we want money.
Inama hagati ya Perezida Museveni n'abadepute bo mu ishaka rye rya NRM yari yitabiriwe kandi n'abayobozi b'amadini, abaganga n'abahagarariye imiryango yigenga. Umufasha mukuru w'igihugu Jeannette Museveni yavuze ko iryo tegeko risha rigomba kuzirikana abakundana basangiye igitsina bifuza guhinduka, bityo ko itegeko rigomba kubamo ingingo zidahana bene nabo. Sara Mugenyi uharanira uburenganzira bw'abagore mu gihugu avuga ko kuryamana kw'abahuje igitsina ari imyitwarire abantu batozwa kandi bashobora kuvamo.
Currently in the US and other developed countries there is medical therapy.
Ati kuri ubu muri Amerika no mu bindi bihugu byateye imbere hari ubuvuzi bukoreshwa mu guhindura abo bantu bagasubira mu buzima bari basanzwemo. Abaryamana bahuje ibitsina nyuma mu buzima bwabo bicuza ibyo bakoze kandi bakifuza gusubira nk'uko bari bameze mbere, cyane cyane ababagwa cyangwa bagakoresha imiti yo guhindura igitsina cyabo ngo babe abagabo cyangwa abagore.
And there is therapy to turn them back into what they were.
Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu ndetse n'ibihugu biri mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika bamaganye umushinga w'itegeko igihe watowe mu kwezi gushize. Bakomeje gusaba perezida wa Uganda kutawushyiraho umukono bavuga ko unyuranyije n'uburenganzira bwa muntu. Kugeza ubu ntibiramenyekana n'ibigitutu cy'imiryango nk'iyi ndetse n'amahanga aribyo byaba byatumye Perezida Museveni adahita yemeza iri tegeko, ariko kuba atarisinya ubu ntibisobanuye ko yaryanze, ahubwo koherezwa kugira ngo risuzumwe n'abari bararitoye. Bishoboka ko bazongera kuryemeza bamaze kugira ibyo bahinduramo, cyane cyane igihano cy'urupfu cyamaganywe cyane. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukanya turasozera ibiganiro byacu byo kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse ingingo nkuru nkuru zari zigize aya makuru. Twabwiye ko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden azotangaza mu ndwi iza ko azokwitoza mu matora mukuru w'igihugu ku njuro yiwe ngira kabiri. Twabwiye kandi ko muri Sudani umutegetsi mukuru w'igisirikare General Abdel Fattah Burhan uno munsi ku gatanu yatangaje ko igisirikare kibandanya gushyigikira umugambi wo gutunganya leta irongowe n'abasi sivile. Twababwiye kandi ko urubuga rwa Twitter rwatse akamenyetso gasa n'ubururu bimwe mu bimenyesha makuru abanyapolitiki, abahinga muziki, mu nkino n'ibindi bisata bitandukanye. twabwiye kandi ko igisirikare cy'u Rusiya cyemeje ko indege yacu ingwano yarashe ikibombe mu gisara cya Belgorod ku butaka bw'u Rusiya. Twabwiye kandi ko mu Burundi mu Rwanda uyu munsi bahimbaje nk'uko byagize ku isi hose umunsi mukuru wa Kiislamu irangizwa rya Ramadan. Tonge kandi turabwira ko kiringo cy'amezi cyahawe ingabo z'umuryango wa Afrika cyarangiye ku itariki ya 19 y'uku kwezi kwa kane. Inshuti mwese mwaduteze amatwi, aha niho ibiganiro byacu birangiriye. Turashimiye Jeanier Justin yadufashe mu ngabo y'ibyuma, tukaba dushimiye n'abakoze uruhara kugira ngo ibiganiro twabateguriye bibashikire. Turabifurije umugoroba mwiza, mugire amahoro, mutunganirwe mu byanyu n'umubanyu.